mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byo kuri ino saha.
Ko yivugiye ngo Uganda rurakora wunganira uruganda akavuga ati rurafunze hari abasekirite babo n'urukiko rwari kuza ruvuga ati tujye kureka ikimenyetso tujye kuri urwo ruganda kuri urwo ruganda rukora
harimo ko imitungo yabo n'ubundi hafi ya yose iri mu gihugu ko ni gafite hanze y'igihugu iri mu gihugu yasaga naho hafi yose yafatiwe.
Abo n'abanyarwanda bavuga ku cemezo cha sentare y'ubucuruzi ya Nyarugenge n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda kubijanye n'imitungo y'umuryango wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara uyu yahoze ari umunyemari mu Rwanda. Iyo nkuru hamwe niyerekeye imyiyerekano yarayibaye mu gisagara cha Nairobi muri Kenya abayikoze basaba ifungurwa ry'amateleviziyo yapfunzwe kuva kuwa kabiri w'indwi iheze hamwe n'inkuru yerekeye uguhimbaza kumusi wahariwe ubumwe bw'abarundi warayubaye ejo mu Burundi n'ayandi avugwa hijya no hino ku isi twayabateguriye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hijya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Waramutse neza Aloise.
Maramutse Oriana tuyahere mu gihugu kibanyi leta ya Republika iharanira demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wa mbere niho yafata izindi ngingo ku gihugu cy'Ububiligi mu gusaba ko ibiro by'abaserukira ibyo bihugu bibiri byugarwa kandi n'ingendo ikompanyi y'indege y'Ababiligi Brussels Airlines igira ikinshasa zigabanywa kuva ku minsi ndwi gushika ku minsi ine buri ndwi. Umuhanuzi wa Perezida Joseph Kabila yavuze ko iyo ngingo yafashwe ku munsi w'Imana kandi yamaze kumenyeshwa igihugu cy'Ububiligi. Haraheze rero indwi zibiri Kinshasa isabye ko ibiro Schengen bitangirwamo visa kubaja i Buraya biri Kinshasa byugarwa. Ni nyuma yaho ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere Ububiligi bushikirije ko bugiye gusubiramwo imigenderanire n'abategetsi ba Kongo gushika habaye amatora yemewe na bose. Imigenderanire hagati y'Ububiligi na RDC yunyuwe ni cuka kibi cha politike muri Kongo aho ikiringo cha Perezida Joseph Kabila charangiye ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 2016. Amatora yarategekanijwe mu mpera za 2017 yungururijwe mu mpera za 2018 uyu mwaka turimo. Abandi icuka kitifashe neza ni Sudani y'Epfo na Leta z'Ubumwe za Amerika. Sudani y'Epfo rero yaratumye ko ambasaderi wayo muri Leta z'Ubumwe za Amerika inyuma yaho mu ndwi iheze Leta ya Trump ifatiye ico gihugu ibihano bikibuza kugura ibirwanisho. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu wa Sudani y'Epfo Taban Deng Gai yatangaje ko iyo ngingo ya Leta z'Ubumwe za Amerika izogira ingaruka mbi ku twigoro two kuronderera umuti mu mahoro intambara mu gihugu ciwe. Impande zibiri zerwa n'intambara muri Sudani y'Epfo zarasinye amasezerano yo guhagarika intambara mu kwezi kwa 12 amasezerano yaho nyanzwe nizo mpande zibiri hatarenze iminsi mike. Icegera cy'umukuru w'igihugu yagabishije ko iyo ngingo ya Amerika izoca intege Leta ya Sudani y'Epfo. Yagiriza Amerika kuba yaragerageje gukoresha inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi kuri iyo ngingo yo kugifatira ibihano ku birwanisho kuva mwaka w'2016. Tugarutse muri RDC intambara ifatiye ku moko mu buraruko bushira ubuseruko muri ico gihugu cya Kongo yahitanye abantu 24 amazu aharurwa mu majana araturirwa aratokombera. Abategetsi muri RDC batangaza kuko gutana mu mitwe kwabaye mu ndwi iheze mu ntara ya Ituri hagati ya moko y'abahema hamwe n'abalendu. Intandaro y'iyo ntambara ntiramenyekana ariko ayo moko uko ari abiri yamyankana urunuka kuva kera. Abasirikare ba ONU bo mu rwego rwa MONUSCO bavuga ko bagiye gutohoza ivyo vyabaye. Tukibandanya makuru muri Afrika uburongozi bw'umugambwe ANC uri ku butegetsi muri Afrika EF ejo ku munsi wa mbere ntibwashoboye kumvikana ku cokorwa Perezida Jacob Zuma bahanye isango ryo kongera kuzohura ejo ku munsi wa gatatu bavugane nimba Zuma yokinjura ku butegetsi. Iyo nama yabaye mu gihe ku munsi wa kane bitegekanijwe ko ashikiriza imbere y'inama nshingamateka ijambo yamavuga uko umwaka utashe yerekana ingene igihugu cifashe. Uwo ni Perezida Jacob Zuma. Ku munsi w'Imana abategetsi bakuru ba ANC bari bahuriye ku kirimba kwa Zuma giherereye mu gisagara cha Pretoria mu nama basigura ko yari igamije gukingira ineza y'igihugu hamwe n'umugambwe ANC. Nta tangazo ryashikirijwe ku byashitswe ko muri iyo nama. Imbere yo kurangiza inama ya onijejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa mbere yarakoranye kugira yige kuri Siriya n'inyuma y'amaraporo avuga ko hoba harakoreshejwe ibyuka by'ubumara muri ico gihugu. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri ONU Nikki Haley yabwiye ako kanama ati turafise amaraporo avuga ko Leta ya Bashar al-Assad yakoresheje ivyuka yo mu bwoko bwa chlorine ku banyagihugu biwe incuro zitari nke mu ndwi ziheze. Hari vyemeza biva ku bo vyatewe. Amakuru ava mu baganga hamwe n'abatabara muri Siriya avuga ko abanyagihugu batari bake bafise ibimenyetso vyemeza ko batewe ivyuka vya chlorine, harimwo n'ibimenyetso byo guhema nabi hamwe n'akamoto ku mpuzu zabo inyuma y'igitero cyakozwe mu gisagara cha Sarakebe ni mu ntara ya Idlib ku munsi w'Imana.
Harakoze mugenzi wacu Aloise Bigirimana ku makuru adushikirije. Unaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere muri Kenya ejo ku munsi wa mbere harabaye imyerekano mu gisagara cya Nairobi. Abayikoze basaba ifungurwa za televiziyo zafunzwe ku wa kabiri w'indwi iheze. Iyo myigaragambyo yateguwe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Ayo mateleviziyo yafunzwe n'ubutegetsi bwa Kenya ubwo yari yerekanye irahira rya Raila Odinga. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Abari munyerekano baharugwa majana bakaba bahuriye hagati mu gisagara cha Nairobi mu bibanza bizu cyane harimo nk'icyitwa ambasada. Bari bafise ivyakwa byanditswe ko ngo not in my country bisigura ngo ndavyanze mu gihugu canje. Imigwi ibiri ikomeye y'agateka kazina muntu niyo yatunganije iyo myerekano. Nayo n'umugwi wa Kenya ujejwe agateka kazina muntu hamwe n'igisata cy'umuhari mpuzamakungu w'abanyamategeko. Njonjo mwakuri igisata cy'uwo muhari yari mu bagiye mu myerekano.
We are here as Kenyan citizens saying that we are concerned about the dangerous
turingaha nk'abavuka gihugu ba Kenya bariko bavuga bati turarajwe ishinga na kagi gihugu kiriko cerekezamo urazi vyabaye mu mezi n'indwi ziheze. Twabonye inyifato z'intwaro z'umukazo zigarukanywe. Turingaha kubahiriza ibwirizwa nshingiro ryacu. Tuvuga ko tutazigera twifatanya na Leta yahindutse nk'umugwi w'abicanyi b'abacangero. Twarabonye amateleviziyo ya mbere abanyakenya baronka ko amakuru hagati mu gihugu yugarwa. Abanyepolitiki batavuga rumwe na Leta bahagarikwa ata amategeko akurikijwe. Iho nyango ajyagataka kazi na muntu n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Ubu dufite agatsiko k'abantu batwaza umukazo bashaka kutugarukana mu gikenye cy'intwaro y'umugambo umwe. Uwo mukenyezi nawe yabwije ujya Amerika ko yashimye kureka imirimo yiwe aza kwifatanya n'abandi kubera yifuza igihugu ciza abana biwe bazokuriramo.
Watu wamechoka na ugandamizi. Tumechoka
abantu baruhijwe na gacinyizo. Twarambiwe no gucinyizwa. Jewe naje kubera nifuza ko abana banje biga bafungura. Nshaka Kenya yidegenza. Nkeneye igihugu cigenga cy'umutekano. Kenya yarononekaye kandi irakomeje. George Kegoro ahagarariye umugwi wa Kenya ujejwe wakati y'akazi na muntu we yagiriza Leta kwivanga mu bikorwa by'ubutungane.
Cha kwanza kabisa ni kwamba tumeona ugandamizi mkubwa dhidi ya vyombo vya habari. habari. TV stations zimefungwa. Mahakama imesema zifunguliwe.
Icyambere nuko twabonye gakinizo gakomeye gakorerwa itangaza makuru. Amateleviziyo yarugawe ubutungane bwavuze ko yugururwa ariko leta yabisuzuguye gushika ubu. Rero turi hano tuvuga tuti iki gihugu ni cyacu si cya leta. Kandi nzira imishoboka gutuma tubana abanyakenya nuko twicarana hamwe tukaganira ku kintu cyose tukacemeranya. Nta ushobora guca mu nzira y'iwakoresheje igikenye. Nibishoboka hanyuma leta twisaba kureka kwica abantu kubafunga kugara amateleviziyo ireke ha ubwigenge bw'itangazamakuru. Kumusi wakabiri wendi weheze amasaha make imbere yuko Raila Odinga arahira nk'umukuru w'igihugu cya Kenya, leta yugaye amateleviziyo atatu yari kwerekana ikibiriraho ibyariko bibera mu kibanza cyitiriwe Uhuru Park. Odinga yarahiriyemo ayo mateleviziyo ni NTV, Citizen na KTN. Umunsi umwe imbere yaho urwego rw'igihugu rucunga itangazamakuru rwari rwagabishije kwimenyesha amakuru bizokwerekana ibirori by'irahira rya Odinga bizofatirwa ibihano birimwo kwa kuburenganzira bwo gukorera ku butaka bwa Kenya. Ukutumvikana muri politike muri ico gihugu vyatanguye mu mwaka uheze. Mu kwezi k'umunani Raila Odinga yari umukandida w'unani nasa utavuganwe n'ubutegetsi yavuze ko yatsinze amatora ya president hanyuma saba ubutungane kwanki vyayavuyemwo. Sentare ntanyuzwe ya Kenya yaramwumviye isaba kwasubirwamwo mu kwezi kw'icumi. Ico gihe yanse kuyajamwo ahamagarira n'abamushigikiye kutaja gutora. Intsinzi kisubira gutahukanwa na Uhuru Kenyatta yari yitoreje ikindi kiringo ca kabiri c'imyaka itanu. Mundu wiheze umwe bwa Afrika bwavuze ko bwiyamirije ingendo ya Odinga yo kwimika nk'umukuru w'igihugu kukishobora kubuzana imvururu mu gihugu. Amerika nayo yasiguye kwiteye umutima uhagaze n'ibiriko biba muri Kenya. Eroje urika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Andi naho imyaka 27 irarumanye abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ibirori byo kwibuka iyo myaka iheze ku rwego rw'igihugu byahimbarijwe mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi ejo ku munsi wa mbere byari biremeshejwe na Perezida Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu yamenyesheje ko ubumwe bw'abarundi bwatosekajwe n'abo yise abakoloni bababajwe n'ukuntu basanze abarundi bafatanye mu nda. Ni nkuru ya mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana.
Kucivugo kigira giti dukomeza ubumwe bubi nkingi ya mahoro na demokarasi mu gihugu cacu. Ibirori vy'uno munsi mu ntara y'Igitega vyabirongwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza vyuguruwe n'ibisabisho vy'abaserukiye amadini yemewe n'amategeko mu Burundi, aho musenyeri wa diyoseze nkuru ya Gitega Simon Ntamwana yasiguye icari c'ubumwe bwuzuye.
Buriyerekana ntiburirimbwa gusa, burigaragaza mu ngiro no mu ngendo, burishira habona mu gusangira vyose ibiryoshe n'ibibishe, ibiruhisha n'ibinezereza. Niho bwunga imvune, bugakiza ibikomere, bukagarura ubucuti. Ubumwe bwuzuye shikana ku bitangaro bene bwo bakumva ingufu zidasanzwe mu byo bakora, bakaronka ubwenge burengeye bujya bw'umwe, kuko tubiri tuvurana ubupfu. Kandi umuntu yifasha gusara tifasha gusaba, buraheza bukama bwegeranije abana ba ku kibo kimwe mu kubasangiza atanu umwe akumiriwe, maze agahimbare kamuka ku mubano mwiza kakamera bose icivugo cy'ubuyizi.
Ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Mu ijambo giwe yavuze ubumwe bw'abarundi bwamye kuva na kera narindi
ibwazananywe n'amasezerano twagize mu mwaka w'1991. Ariko ubumwe bw'abarundi wari umuco karakara k'abarundi, ndetse tunahereye ku intare rushatsi cyamara ntama akidushikiriza igihugu bagidushikirije ari kubera ubumwe bw'abarundi.
Perezida Nkurunziza yagarutse ku byiza byamuka ku bumwe.
Ubumwe burubaka. Ubumwe mu bumwe hari inyungu nyinshi. Inyungu ziri mu bumwe ubwa mbere ni urukundo. Abantu bagize ubumwe barakundana, abantu bagize ubumwe barashigikirana, abantu bagize ubumwe barafashanya, abantu bagize ubumwe baratera imbere atakabuza, abantu bagize ubumwe baranesha ibagura sibike ariko baranesha, abantu bagize ubumwe ibateye byose barabinesha. Mu bumwe hari inyungu nyinshi. Mu bumwe hari umunezero, mu bumwe havamo amahoro. Murumva yuko ubumwe ari imbuto
idasanzwe twe gutera mu mitima yacu ikanaga tukayivomera igakura ikama ikamugwa nabuzuku nabuzukuruza
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasiguye aho mugera wo gucanishamwe abarundi wazananye
umuzo bakoni uje niho rero umugera w'amacakubiri wa mwansi w'ubumwe bw'abarundi uburinjiye gutandukanya abarundi mu miryango yabo banashaka no kwatandukanya no mu ngo bazana amarate imetero amakompa bapima imitwe bapima amazuru bapima imisaya bapima imbavu bapima amaguru ati wagenda hari widaka ukacugende bashaka kwiparata Nimoto watigenda urumutuzu batugenda n'iyo nizina ubundi wagera turu muhutu bashubandanye bicabije no mategeko ku mwami w'u Burundi yemeye amacako bira nayo yemeye muzo mura mu mateka y'u Burundi navyo yemeye mwese gisamba iyo niteka rikomeye cyane
president Nkurunziza yagiranije umugera w'amacako ubiri n'uburozi abarundi bari haraki imyaka irenga ijana umuti w'ubwo burozi yamenyesheje ko abarundi bawuronse kugira ngo bashobore kwirogora
ndashimira cyane kuno munsi dufise umugwi igihugu ujejwe menyukuri no kunywanisha barundi uwo umuti wa mbere tukatwirogore udashaka kuba umuti ashayigira dutegeza kunywa niba dushaka gukira kugira kabiri tufise umugwi igihugu ujeje amatati y'amatumunani matungo uwo umuti tuza kunywa dufise umugwi twaragishizeho umugwi ujejwe ubumwe ubwo bw'abarundi no kwandika no kwanywanisha se no mugwi ni inama y'igihugu uwo umuti tuza kunywa twirogore Tafisa kwego kumuhuza wa barundi. Hama rero hachaza ininzo. Yoku chingi vyo vikoka vyosi. Nukwego tukwa hedu shizehu. Rujeje kugwanya. Iho nyabugoko. Na nundu gichi. Kako pera bunuwa.
Mumia kaya hera. Yivyo viro yivyo ura wita angugwa. Ningu kaimisa. Biga kurikigwa na defile. Arikuno musi. Bika wabita abai. Gitega. Fidel Antoine Sabimana. Juija Amerika.
Iwanyu muunhara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Mu Rwanda naho muri uku kwezi kwa kabiri ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza amatagisi gitangaza ko kizoteza cyamunara imitungo y'umuryango wa Gwigara Assinapol Nibintu bibandanye kuvugwaho n'abantu banyuranye abavuganye n'ijwi rya Amerika bamwe bavuga bati umuryango ushobora kuzinjira mu bukene abandi bati ntacyo bibabwiye inkuru ya mugenzi wacu Eric bagiri ubusa
Jiburi minoti barirwa muri 20 niyo umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi Nyarugenge mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali yakoresheje asoma imyanzuro ikubiye mu cyemezo cy'urubanza hagati y'abahagarariye uruganda rwahoza ari umunyemari ukomeye Assinapol Rwigara n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority n'icyemezo umucamanza yasomye uruganda rw'itabu Premier Tobacco Company ruhagarariwe n'uwamahoro Anne Rwigara naho Rwanda Revenue Authority yari hagarariwe n'abanyamategeko babiri Maître Clément Gatera na Maître Bajeni Byiringiro ikirego cyihutirwa cyatanzwe n'abahagarariye uruganda rw'itabi bavuga ko Rwanda Revenue yatwaye ibikoresho birimo mudasobwa z'uruganda ndetse n'ibitabo by'ubucuruzi ibi ngo byabaye inzitizi zikomeye zo kutabasha gukomeza imirimo bavuga kandi ko Rwanda Revenue yashyize ubwitambike ku makonti ya Premier Tobacco Company ari muri Giti Bank ndetse na Eco Bank yafatiriwe icya gatatu ngo Rwanda Revenue yafatiriye ububiko bw'ibicuruzwa byarangiye ndetse n'ibikoresho bitumizwa mu gukora itabi byaheze mu bubiko bw'uruganda Izo nzitizi zose bagasaba urukiko gutegeka ko zakurwaho uruganda rukongera gukora mu byo bavuga bahombye abahagarariye uruganda rw'itabi bashimangira ko batakaje abakiriya babo ba buri munsi ibicuruzwa bimaze amezi arindwi birimo kwangirika imiryango y'abagera kuri 200 bamaze amezi arindwi badakora ndetse n'ibihombo leta ubwayo yatewe n'uru ruganda kuba rutagikora uru n'uruganda bavuga ko rwatangaga miliyoni 300 z'imisoro buri kwezi Abanyamategeko bahagarariye ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro Maître Clément Gatera na Maître Bajeni Byiringiro basobanura ku ruganda Premier Tobacco Company rutigeze rufunga ko bafatiriye gusa ibitabo by'ubucuruzi mudasobwa ndetse n'ububiko bw'itabi ryamaze gukorwa bavuga ko banasabye uruganda kuza guhabwa za fotokopi z'ibitabo bakoreshaga mu bucuruzi bakazana flash disk bagahabwa amakuru yose bifuzaga muri mudasobwa bavuga ko amakonti y'uruganda atafunzwe ko banyuruganda bemereye gukomeza gushyiraho amafaranga ariko batemereye kuyakuraho bagasanga nta mpamvu y'ikirego cyihutirwa kuri bo kidatandukanye n'ikirego kiremezo bemeza ko ibyo bakoze byose byubahirije amategeko bakavuga ko ibyabaye kuri PTC yari ingaruka zo kutishyurira ku gihe imisoro ingana na miliyari 5 na miliyoni 600 z'amafaranga izimaka z'impande zombi umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yarazisesenguye maze yanzura ko ibikoresho by'iyi PTC yakoraga itabi byafatiriwe mu buryo bwubahirije amategeko. Umucamanza yanavuze ko amakonti n'ububiko by'uruganda nabyo byafatiriwe mu buryo bwubahirije amategeko, bityo ko ntaho yahera ategeka ikigo Rwanda Revenue kubisubiza. Umucamanza yavuze ko nta kimenyetso gitangwa n'abahagarariye uruganda rwo kwa Rwigara kigaragaza ko Rwanda Revenue Authority yafunze uruganda mu gihe Rwanda Revenue yo igaragaza ikimenyetso ko icyo yakoze ari ugufatira gusa. Ibyo kudahemba abakozi mu gihe cy'amezi arindwi ashize, umucamanza yavuze ko byabazwa abahagarariye PTC. Nyuma y'ibyo byose, umucamanza yanzuye ko ikirego cyatanzwe na Premier Tobacco Company nta shingiro gifite, kandi ko ibyo Rwanda Revenue yakoze biri mu bubasha bwayo. Ategeka ko ifatira riguma uko riri kuko rikurikije amategeko. Yibukije kutishimiye imikirize y'urubanza yajurira asoza urubanza atyo. Hanze y'urukiko hagaragaye benshi mu bakozi b'uru ruganda n'abavandimwe b'umuryango wa Rwigara bimyoza, abandi bazunguza imitwe biko mu mucamanza bamushinja kubogama.
Tuceceka tukabura uko twabigenza duteze. Niba umucamanza avuze ngo babuze ikimenyetso, namwe abanyamakuru mutubabari tukajyana ku ruganda tubereka abasekirite ba Rwanda Revenue bahari n'imbunda, mutubabari n'ubutugende tubabereke, namwe mujye mutangaza ibintu muvuga ati twabyiboneye abasekirite bafite imbunda.
Ku bwanyu rwo mucamanza yabagamye
cyane. None se niba umwavoka wa Rwanda Revenue avuga ngo uruganda rurakora, uburanira urukiko akavuga ko hariho abasekirite ba Rwanda Revenue, nta nibyo yasomye ko yivugiye ngo uruganda rurakora, uwunganira uruganda akavuga ati rurafunze hari abasekirite babo. N'urukiko rwari kuza ruvuga ati tujye kureka ikimenyetso, tujye kuri urwo ruganda, kuri urwo ruganda rukora, rukareba ko hariho abasekirite bagahita babona abasekirite ba Rwanda Revenue.
Abandi nabo bati
ntabwo ari uruganda rwonyine barashaka ibintu byose
babishaka, nibo bitwara, nibo babirinzi.
Ni ukwica abanyarwanda imbaraga, ni ukwica abanyarwanda. Abanyarwanda bangana gutya bakoraga, noneho kuburanye uwabakoreshaga bakabura n'icyabatungaga bakabujyana kurebera.
Anne Rwigara wagaragazaga akababaro ku masura yabwiye Ijwi rya Amerika ko bazajurira icyemezo cy'umucamanza. Asinapol Rwigara yapfuye mu ntangiriro za 2015 ku mpamvu n'amagingo yazitavugwaho rumwe. Ku butegetsi yazize impanuka, naho kubagize umuryango n'ubutegetsi bwamwirengeje. Diane Shima Rwigara imfura ya nyakwigendera Asinapol Rwigara washakaga guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu 2017 ntabigereho, ubari mu buroko arari rw'ibyaha birimo cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano. Arahurira na nyina umubyara Adeline Rwigara ku cyaha cyo guteza imvururu muri rubanda n'ibyaha bavuga ko bishingiye kuri politiki. Ku isonga bajya kubafata ku ngufu wabo mu Kiyovu mu mpera za 2017 baregwagamo no kunyereza imisoro. Ni imisoro nayo bavuga ko itigeze ibahishingiye kuri politiki. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Inyuma y'icyemezo cya Sentare ejo ku munsi wa mbere muri uku kwezi kwa kabiri, ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza amatagisi kiremeza neza ko kizoteza cyamunara imitungo y'umuryango wa Rwigara Asinapol. Asumta Kaboyi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Iki kigo gitangaza ko cyishyuza umuryango wa nyakwigendera Rwigara Asinapol amafaranga na miliyari 5,600,000 akomoka ku misoro batishyuye. Kugeza ubu iki kigo kivuga ko cyatangiye kubarura imitungo bafatiriye izavamo ubwishyu, nubwo bemeza ko batinze guteza cyamunara. Umuyobozi wa Rwanda Revenue Tusabe Richard:
icyabitindije nanone ni amategeko, hari ibigomba kubahirizwa. Banyiri PTC bafitiye imyenda abantu benshi, cyane cyane amabanki. Ayo mabanki hari amafaranga bishyuza ko nabo bakoze ubuhemu bwo kutishyura ku gihe, nabo bakabashaka gutangira inzira yo guteza cyamunara. Iyo rero inzira yo guteza cyamunara itangiye, ni ukuvuga ngo habaho igenagaciro ry'imitungo. Bafite imitungo myinshi itari PTC gusa, natwe twakora ibyo amategeko adusaba byo kugena umutungo w'imitungo yabo, agaciro k'imitungo yabo. Nibyo byadutinje mu by'ukuri, ariko icyo nakwizeza cyo ni uko uku kwezi kwa kabiri turakorana n'abandi bantu bafitiye amafaranga kugira ngo dushobore kureba ko bagaruza amafaranga babafitiye, natwe tugaruza amafaranga bafitiye leta. Tukaba rero twizera ko muri ukwezi kwa kabiri iyo procedure yose izarangira, tugatangaza tukareba niba aricyo dushobora gukuramo.
Kugeza ubu imitungo yafatiriwe ntizwi neza, kuko banyura ubwite ntacyo bifuza kubivugaho. Ariko navuganye n'umusesenguzi John Ntwari Williams wakurikiranye iki kibazo mu itangazamakuru, avuga ko umutungo w'uyu muryango atawuzi neza, ariko hari yazi yagiye isobanurwa na banyura ubwite.
Ibyo byagiye bitangazwa na mbere hose na Diane Rwigara mu biganiro n'abanyamakuru 2015
2015 cyane cyane kuzamuka kugeza muri 2017, harimo ko imitungo yabo n'ubundi hafi ya yose iri mu gihugu, ko ari ndafite hanze y'igihugu iri mu gihugu yasaga naho hafi ya yose yarafatiriwe, ko ari ibanza bitari bicyubakwa byarahagaritswe bitacyubakwamo, ko hari ibibanza b'expropriemo abantu bishye abaturage amafaranga kabaka miliyari, hariya hari inyubako za RSSB ariko bakaba tarabashe kuyasubizwa kandi bashe kuyikoresha. Ejo bundi rero 2015 ubwo inzu ya senwaga yabo, inyuma yaho baje gucibwa n'amafaranga. Dan Rwigara yatangaje mu kiganiro cyane nawe inyuma yaho gato ko bacibwa amafaranga ari hejuru ya miliyoni 300 z'amanyarwanda hejuru yazo, ku mpamvu zo kuba batarabashije kwisenyera bagasenyerwa, aya akaba ayo kwishyura ibikorwa byo gusenyerwa. Ibyo rero hejuru yabyo mu kwezi k'ugushyingo 2017 nibwo umuyobozi mukuru wa Rwanda Revenue Authority yatangaje bwa mbere ko uriya muryango usabwa kwishyura imisoro ikaba ka miliyari 6.
Uyu musesenguzi avuga ko ibyagiye biba kuri uyu muryango bishobora kuzatuma usubira inyuma mu rwego rw'ubukungu.
Biragara ko umutungo wabo wagiye uhungabana kenshi ungana kenshi, ariko kuba waragiye uhungabana ntibarwe hasi burundu si igitangaza ko babonye agahenge. Ndavuga mu mikorere, simvuze ko mu mutekano ntako bafite, ndavuga mu mikorere bashobora kuba bakomeza bakora kandi bagatera imbere, ariko ukuri kwabyo kwa nyuma kuzwe n'umuryango. Ntabwo navugira umuryango kuko barahari bakwivugira kuvuga ngo bakomeza cyangwa ntibakomeza, banakomeje ariko birumvikana ko miliyari 6 n'amafaranga menshi wongeye kuri izi zose bagiye batangaza inyuranye mu bihe binyuranye bagiye bacibwa, wongeye kukuba konti zabo ubu ngubu zifunze, uruganda rudakora, n'andi mafaranga bavuga akayabo katigeze batangaza umubare bavuga yakuwe mu rugo, birumvikana ko ni kongera gukomeretsa inkovu. Aha ndi kuvuga mu bijyanye n'umutungo.
Mu gihe hari abagaragaje ko uyu muryango wahuye n'ibibazo ku bigendanye n'imitungo yabo, hari abandi cyane cyane abaturage bo mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba aho uyu muryango uvuka, bemeza ko iki kibazo kireba banyura ubwite.
Hano ni kwitwa mu murenge wa Mubuga, kuko njyewe najya nsoma no ku bipapuro by'inganda ze nkasoma ngo Rwigara Sinapoli, kugeza na n'ubu nta kazi yase, nta wishimye, nta nubabaye. Nkatwe tutazi ibyo bintu, nta nicyo biturebaho, nta nicyo bidutwaye.
Burya rero bakwita no ku kintu nawe ugifitemo uruhare, none se nkabiriya ko nta ruhare umuntu abifitemo, ni ukubyumva guri cyo kimwe nk'uko utana byumva.
Iriya shaje iri ku Rwanda niyo bambujije kuzuza
mu mujyi hano ku Rwanda, ngo bavuze ngo niyo kwa Rwigara ngo bambujije kuyuzuza ngo yubatse nabi, kandi izindi nawe ziri iruhande rwayo zose zuzuye. Iriya yakukibuye umuntu yahingutse ku Rwanda, bari barakize kera rwose. Rwigara afite n'amamodoka yari umuzungu, yari umuzungu wese kubera umwirabura ubundi yari umuzungu.
Ndamuzi na se na nyina narimbazi, biratubabaza nyine.
Ibyo ni uruhare rwabo, ibyo bakora barabizi, n'ibyo baharanira barabizi. Abababaye nyine twumva yenda bababaye barimo n'ubutabera regenda buzabicukumbura bukabibona.
Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Reka tubashikirize rimwe mu jambo nyamukuru rishikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu mugoroba uko itariki ya 20 ukwezi kwa mbere, abagabo benshi bari bambaye neza barangije gufungura mu ruriro i Kabul umwe hoteli, Kabul Intercontinental Hotel, barahagurutse bafata imbunda zabo batangira kurasa mu bantu baraho. Bahise bakomeza kugenda mu birongozi by'iyo hoteli bashakisha by'umwihariko abanyamahanga ngo babice, hamwe n'abategetsi muri guverinoma ya Afghanistan. Ibyo byamaze amasaha agera kuri 17 bihagarikwa n'uko abasirikare bashinzwe umutekano bafashijwe n'abasirikare ba Norvege bishe abakoresha iterabwoba 6. Kugeza icyo gihe abantu byibura 22 bari bamaze kwicwa n'abo bagabo bari bagabye igitero. Abahasize ubuzima baturuka mu bihugu byinshi birimo Ukraine, Afrika y'Epfo, Ubudage, Ubugereki, Kazakhstan, Venezuela, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana harimo na Afghanistan. Icyo gitero ni kimwe mu bisa nimaze kumenyerwa. Mu mezi menshi ashize, abatalibani bagiye bagaba ibitero mu runywero, mu mahoteli, mu ruriro, ahantu hose abanyafuganistani bashobora guhurira n'abagenzi b'abanyamahanga bakaganira. Abatalibani bashishikajwe no gushyira Afghanistan n'abaturage bayo mu bwigunge, babatandukanya n'abandi bantu bo ku isi. Ni muri urwo rwego bakoresha urugomo bagerageza kubashyiramo ingengabitekerezo yabo isobetse. Abatalibani barabuza Abanyafuganistani kubaho mu mahoro, bababuza amahirwe yo kubaka ubuzima bwabo ngo babeho ubuzima rushireho kuba bwiza. Amerika yamaganye ivuye inyuma igitero ku hoteli Intercontinental i Kabul, byanditswe mu itangazo rya Secretary wa Departement ya Leta muri Amerika Rex Tillerson rigira riti: "Twunamiye abantu bose batakarije ubuzima muri iki gitero, baba Abanyafuganistani cyangwa abaturage b'ibindi bihugu. twifatanije mu mubabaro n'imiryango yose n'inshuti zabo bose bishwe kandi twifurije abakomeretse gukira vuba. Iryo tangazo rikomeza rigira riti Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashima abashinzwe umutekano w'igihugu cya Afghanistan ku butwari bwabo mu gusubiza iki gitero. Turavugana n'abategetsi ba Afghanistan ku byerekeye amaperereza kuri iki gitero. Secretary Tillerson akomeza agira ati twabonye ko abatalibani bigambye uruhare rwabo kandi twamaganye imitwe y'iterabwoba ku bitero igaba ku banyafuganistani no ku bakozi b'abanyamahanga bakorera kuvugurura Afghanistan. Ati Amerika yifatanije na guverinoma n'abaturage ba Afghanistan. Turakiyemeje dukomeje gushyigikira Afghanistan mu bikorwa byayo bigamije kugera ku mahoro, umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyabo. Urugomo nk'uko ababyiboneye I Kabul babivuze nta mwanya rufite muri Afghanistan cyangwa handi ahariho hose ku isi.
Ijyanye ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha, turabashimiye mu mwese mwaduteze amatwi. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndashimiye Fatuka Lalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Ndashimiye na Aloise Bigirimana ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ndabifuriza umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.